Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi. Ubukene bwinshi butuma abantu batoragura mu mayarara n'ubuzima butoroshe kandi butesha agaciro uwariwe wese abubayemo, cyane cyane umukenyezi. Ivyo vyatumye hamwe mu mashirahamwe harimwo ni umukenyezi Cynthia Manirambona atangura umugambi turishuwe ufasha bamwe muri abo bakenyezi kuva muri ubwo buzima bwo gutoragura mu mayarara. Niwe mutumire wacu mu kiganiro muri isanga mu kanya. Mbega mwebwe none aho muherereye mubona hokogwa ikindi kihe kintu mubona cokogwa aho muherereye coteza imbere umukenyezi kimukura mu buzima mubi yoba arimwe. Muhamagarire muterere mushikiri ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni ya indi nyene ni 1-202-44-1-993-1. Muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo vy'abakenyezi. Ubukene bwinshi butuma abantu batoragura mu mayarara n'ubuzima butoroshe kandi butesha agaciro uwariwe wese abubayemo, cyane cyane umukenyezi. Ivyo vyatumye umukenyezi yitwa Cynthia Manirambona atangura igikorwa cyo kwegeranya no gufasha abo bakenyezi bagenzi be babaye mu buzima nk'ubwo mu karere ka Buterere ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura. Ako karere niko gatabwamwo umwanda wakuwe mu ngo z'imihana y'igisagara ca Bujumbura. Mugenzi wacu Diane Ndonse yarashoboye kugendera ku karere ka Buterere aratubwira uko yabisanze. Tumutega amatwi.
Aha ni ku Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, ahasuku yarara riva mu makartie atandukanye. Iyi ni imodoka ije gusuka umucafu. Abana hamwe n'abakenyezi bariko baratanguranwa kusuragura. Aye, urabona hari ikintu uza kuhakura?
Bakura izo fungo zibiri nyene kugira abana barabe bariye.
Fungo ziki?
Z'amakara. Amangurishije izo fungo zibiri z'amakara, nshangura ibijumba abana bakara bariye. Niwe wumva gute? Ntaje ngaha abana ntibajya carara inzara.
Hamaze igihe kingani?
Igihe kinini.
Uyu mukenyezi avuga ko afise abana babiri, atwiganira ko nubwo aza kunama gusuragura muri iryo yarara bimutera imisonga kuko imvuka yibungenze.
None gashangira iki? None ntunamye abana bojya gute? Ndemera uko nyine nkavumirira uko nyine nkunama. None bamba barakora ntawe mfise nganyira. Nuganyirana.
Kino kibanza bakigereranya n'isoko ryitwa ko ariryo rikuru ryo mu gisagara cya Bujumbura City Market batazira kwa Sioni kubwa kamaro ribafitiye.
Tubita ku isoko kwa Sioni kubera ariho dukura irasi.
amashire hamwe amwe arafasha kugira abakenyezi bave muri ubuzima bwo gutungwa n'umwavu. United for Children Burundi bwuno munsi musibu mufunyafunyo ni rimwe muri yo amaze kwegeranya abashiki 150 mu myaka 4. Cynthia Manirambona arirongoye ahanini abikora mu ntumbero yo kugabanya igitigiri cy'abana baje mu ibarabara.
Twarabonye yuko abana benshi baja mu barabara canke baja kwiyarara kubera imvo nyinshi, imvo z'ubukene cyane cyane, imvo z'abavyeyi bari bananiwe no mu miryango bitagenda neza kubera ukutamenya canke kubera uguhohoterwa. Hama bimaze kuba vyinshi abana bagaca buro begukira bagaca baja kwisumamwa bonyene ndetse bakanasumira n'umuryango, abana akaba aribo baronderera umuryango. Hama turabona duti ibi bintu tubiretse gutya ejo tuko turubaka umuriro wacu, aba anye nibo kazoza canke nibo bishobora gutuma bigenda nabi gusumba kuko ni benshi.
Kukaba nkako abana bafise abavyeyi babeshejweho n'iriyarara ryo kubuterere, bamwe barahebye kwiga. Uyu mwana w'umuhungu yicaye iruhande y'uducupa ahejeje gutora mu iyarara.
Witwa gute?
Uwimana Eric.
Wiga mu kangahe?
Narahejeje.
Kubera iki wahejeje?
Kubera atamahera.
Amaheza kugurisha ibyo bintu cyakoresha iki?
Turakoresha muhera.
Muyakoresha ibi? Uca amasima?
Eh.
None nk'ubu uwo kubwira usubire ku ishuri wakwemera?
Api.
Kubera iki?
Kubera atamafaranga.
Ashoboye kukurihira ayo mafaranga?
Wapi. Sinashobora kandi.
Kubera iki?
Kubera amahera naje mpora ndabafasha.
Ishirahamwe Yusibum ryegeranije abo bakenyezi mu kubakotera imirima yo kurimamwo umuceri hamwe n'ibindi biterwa. Vyongeye baraja no mu ishirahamwe bise nawe nuze ryo kubika no kuguranana. Buri mwaka baragabura amafaranga ashika miliyoni 6 aha bakaba bari bakoranye bariko barayagabura.
Ndatwaye inimero 9.
Aya mafaranga yatumye bashobora kwishingira imitahe.
12 13
Ndikumana Daforoza tumusanze ku isoko ya Buterere ya kabiri akorera akazi ko kotsa ibigori.
Nanga
kicana ngawo ndaguhanira 50
kugeza ubu avuga ko bimubeshejeho n'umuryango wiwe.
Barangurana gatahe ntangura kudanaza ibigori, bangurana gatahe ka 3-5 nca mbona gusubira mu yara ko atakamaro bimaze nca mpitamo kuguma ndandaza ibigori. N'ubu nivyo ndandaza ibigori nyene nje bidutunze n'abana banje.
Harimo abiga?
Ego higa babiri, ubundi umwe ntiyiga.
Jana nitani jana
nzobakwirana sitadia nawe avuga ko naho yosubira kuburanirwa atocutse umutima wo gusubira gutora mu iyarara kubwo gushigikirwa mu kwiyungunganya inyuma y'imyaka irenga 20 ariryo rimubeshejeho.
Nubonyica ahubwo ndatinya bakwe nawe kabisa nabatinya.
Ugikora ko kaze gutora mu iyarara warubayeho gute?
Narimbayeho nabenyereye wagiye warubayeho neza kandi erega bijya turya ntibyari bitegerejwe nuko ari imana yidutunze.
Hari ingorane byari bwa gutera?
Naho byabintera nagira iki akomeza nkagenda.
Ingorane byari bimaze gutera
nyine ashobora guhitwa kubera twari y'injyambi hama bigahera nkagenda no kwa muganga bigahera
nkamukongera ugasubira
nkansubirayo nikayene nagira gute.
Uburongo ikigo bishigikira abantu aho nikora Yusibu Cynthia Manirambona asaba ko leta n'abandi bagira neza boshigikira muri ico gikorwa mu gukinga ingaruka mbi ziva ku bukene.
Kuraho baravuze ko nawe rizoje igihanga bazorisangaye kubibakuramwo nibaza yuko atari kuri kuraho gusa ariko ari no kubaha ico bakora. Leta yo dutabara ko niyo muvyeyi wa bose ikaturonsa imirima, imirima iratugora kandi barashaka kurima muga nta mirima turonka. Rero uwo mwana wawe ariko arigana n'uyu nimba uwo mwana ataha kuyarara nimba uwo mwana atagira ikimukurikirana azokwanduka izuyu wawe. Byumvikana ko ingorana ni yatwebwe twese. Rero babwirizwa gukura amaboko mu mpuzu vyanka bikunda mwami muvyumva kera abana mu ibarabara bafata abantu ku ngufu mu ibarabara. Iyi ni bomba ho tardum.
Twibutse ko leta y'u Burundi mu bikorwa byayo nyamukuru byo mu 2017 harimo gukuramwo be nabo bantu bose basegereza mu mabarabara ikabasubiza mu miryango yabo. Ariko n'ubu bigaragara ko intambwe ikiri ndende n'ubwo igikorwa cyakozwe. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Diane kuri iyo nkuru wadushikirije. Ni kubona wagendeye ako karere ka Buterere kugira wibonere neza uko ibintu byifashe. Umukenyezi rero Madame Cynthia Manirambona niwe nkuko mwamwumvise mu nkuru niwe mutumire wacu mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya araza kutwiganira ibijanye n'ico gikorwa arimwo cyo gufasha abo bakenyezi bagenziwe hamwe n'ico abandi bakenyezi bohigira mu gufasha bagenzi babo kuva muri ubwo buzima butoroshe na gato. Kazi mwese rero mushikirize ibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi mushikirize kandi n'ico kugwa aho muherereye ico mubona cyo kugwa kindi cyo guteza imbere ubuzima bw'umukenyezi muri rusange. Twakira umutumire wacu Madame Cynthia Manirambona kaze mu kiganiro muri sanga. Madame Cynthia, wanze ukatubwira muri make ikingene watanguye iki gikorwa. Turumva ko haciye imyaka ine waragitanguye, byagenze gute kugira ngo ugitangure, aba bantu bababonye gute kugira ngo utangure gufasha aba bakenyezi wasanga bariko baratoragura imfungurwa y'indya mu yarara?
Murakoze cyane. Jyewe natanguye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Namenye ubuterere nk'uko abantu benshi batayizi biriya kase, namenye ubuterere ariko nari ngiye gukora akazi mu ishyirahamwe mpuzamakungu yitwa VIS y'Abataliyani. Igihe nakora nakura abana nakorana n'ababikira basanga Sandra Paul, tugakura abana b'abakobwa mu ibarabara tukabasubiza mu miryango yabo inyuma yo kubarera umwanya mutoya mu kigo cyitwa Betani Saraza nawe yabikira. Ama niko buhoro buhoro namenye igihe yarara. Umunsi wa mbere niwo nigihe yarara n'ukuri nk'uko Diane yabiboneye. Narabonye yuko atari ubuzima, hama ntangura gushaka yuko n'abo bana naho dukira abana b'abakobwa ibarabara n'abariya abo bakura kuri yarara, kuko narabona yuko ata buzima. Naravugiye abana batari bake nkikora muri icyo kigo, mugabo narose amahirwe yo gusubirayo umwana umwe ararerwa n'abo babikira. Hanyuma buhoro buhoro bitera bimbabajya, mugabo kandunzura byatumye mfata ingingo yo kubikoramo.
Madame Cynthia, nta guciriyemo bugerageza kwegera telefone tukakumva neza, kumbure niyaba ari kuri au parleur ukayikura ko
parleur kudufasha negereye neza. Nariko ndavuga ni ibyatumye cyane cyane nimpa umwanzuro wo gutangura ni amaziko y'umwana y'umubyeyi w'umwana twari dufite kubabikira. Uyu mwana yari umwana w'umukobwa yari afite imyaka icyenda, kuko yari amukuye mu ibarabara, mugabo yari afite abo bagufana bari bakiri mu ibarabara, abandi babiri n'umukobwa umwe yari yaranabyariyeyo wewe. Amasigiye guhamba mama w'uwo mwana tukiri mu byo afite kubarondera ingene tubigenza, hategeza kuja gutora abo batoyi abo bavukana bari mu ibarabara. Hama rero nihoza ingene ababikira impande zose mu maboko bose bafashe uwo mwana bareze neza uwo mwana ingene ariwe wenyine yari yarakoze ko cyane n'ubupfuka mama we. Bakuru we batatu maze kubazana, ndabona ingene bose bakoze ko, kuko bari bafite imiti migumye bashitsi barandagura isombe zari zihari barongera ko imyumbati bashobora gufungura. Birankora ko cyane kubona umuntu w'umukobwa yari amaze kubyara yabuze mama wiwe, ariko yiyumvira gufungura donkarye yitwara rite kuko je nakuje ndi nshuti ya mama cyane kumvesesose narakimubwira nicyo abantu biyumvira ko atubwira ababyeyi babo jewe yari umugenzi wanjye rwose. Rero binkora ko numva n'imitima ibabaye, ama ikibabaje n'iyo myumbati nkayo yari ariko barambwira bati santine twe turafunze, banyita santire hama ndababwira nyine ko jewe mfite amahera ibihumbi bibiri umuntu abigenda gute. Icyo gihe batarambwira ati ni menshi cyane, jewe ndashobora kujya amajana ni saa sita majya amajana atatu mu ijoro, reka mbona ingene byoroshye ko ashobora kujya amajana ibiri ugiye kurasa mu ibarabara. Navuye kuri yanjye hanyuma umutima ukwiye ndatora amahera ya mutoyi wanjye yanyuze afite atari bwatangira ni yavashe dukuye nuguye ikigo none arambeye inzu ndashyira nyuma abana mirongo itanu nkiko iyo arara ndababyanye rero nifuza ko muntu nk'amazi meza mwaoka Diane yarabonye uruzi ruhari iruhande nibwo boga hama rero nifuza yuko mushobora kuronka umuntu abateranisha akababwira ibindi bintu bitari bike bintu bamuraza umugabo ni umunsi yaronsimbi nashobora kubatwara mukafata isengero nakwiye mu kurindira ngo mbamumagare mu bo twiganye batararonka akazi agiriza kugumana na mwebwe ari ibyiza bashyiriyeho indomo nkeyi ashoboye kubigira barahindira barabana mirongo itanu. Ama rero ubuzima ntibworoshye bw'ibyo bintu kumva nabikora nabikora ndikamara akazi nahendwa mahera make mugabo nizamo kandi nakunze uko yindi gere z'ikoroziki n'ikosocial cyari biri cyuwanze narabikunda
ongera wegere telefone madame Cynthia ongera wegere telefone reka tugerageze gukemura kibazo cha telefone kugira ngo bashobore kukumva neza tumira amate turagaruka murakoze
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika muradutunga mu kanya telefone ntizari zidukundiye neza kugira ngo mumwumve umutumire wacu ariko turamugaruye ku murongo wa telefone Madame Cynthia wari kura dusigurira ngene watanguye iki gikorwa mu camake ugerageje gusozera vyatanguye gute ubandanyije hama twumve ingene ufasha abakenyezi neza na neza
Ego memorakode mwambabarira kuri telefone ari tugoye gatoya naciye ntangura ibyo bintu by'abana fashijwe n'umuntu twiganye yari muri chômage hama arafasha kuzarasigana n'abana mu gatondo mugabo ikibabaje après-midi bazirizwa guca basira kuri rya yarara mugabo hanyuma nararonse ibanza vy'abana babiri nashoboye gusubiza mu ishuri nafashijwe nabo babikira mukebuke rero abantu bagiye baramenya ibyo nziko ndakora na cyane cyane biciye ku bagenzi banje twari dusanzwe dusangira rimwe mu kwezi baciye batangura kuza barama amahera yo kukota inzu yo gukoreramo hama haje iminsi naciye ndonka akazi kandi aho narahavuye ndonka akandi kazi keza keza nibaza nari guhava nshikirana na Nations Unies ko yari proje ya UNICEF yafasha abana imuyinga hama niho haboneka umuntu ashobora gufasha abana benshi arazi ibyo twari ko turakora ko twafasha abana bakeye bari abana 50 gusa bimutera inyoni asara yari acaravuga ati hamwe huboneka uwabipanguje ibi bintu turabemereye kubafata mu mugongo tugafasha abana bashika ku 150 nuko rero hari nzo zibagira hari mu k'umunani mu 2014 niho bambwira ibyo bintu ariyo nari nkitangura ako kazi ruguru n'abasigaranye uyo twakora uyo twiganye mu kwa 12 ndagira imana ndashobora kudemisiona uheba kazi nariko keza
ni ukuvuga ko witanze uratakazi wari ufise uja muri iki gikorwa uramaruka ibujumbura sura gukora iki gikorwa nyene caba abana n'aba bakenyezi utaye ako kazi kawe muri make abakenyezi ufasha none umaze kugaruka ibujumbura utireka ndihaye umwanya wose wanje wose wo gufasha abakenyezi ubabafasha gute ubabegeranya gute ubakura aho mwiyarara byagenda gute
uko twakora niko twano munsi dusubye kuyarara tukandika abana giye cyo kwinjiza abana turabatumira twarabatumira tukazana mu kigo amazitubabwira baduhamagarira ababyeyi babo abana nibo baja guhamagara ababyeyi ati ngo muraba hari abantu bagomba kudutwara mu ishuri ababyeyi ko bari bazivuza gusa bikabananira bagaca baza amatwegerana inama tukababwira duti nimba mushaka ko umwana yiga mutemerera ko namwe muheba gukora ibitabaryohera ibitabaha ibitsinye byo kugabura abana
tukarejisha kurima kwa hizo twari dusanzwe tubona muri hafi yanyu imwe rimwe mu bikora amaretse tukarejisha kurima mu kurima ngaho bariko barakorera hamwe baravurana kuko umwe yarabona ingora nafite ko ari wunda zimu afite zimu ruta gusumba ama bimbuye baraduha ibice 20% bizo bimbuye kugira ngo rushobore kongereza mu kugabura abana babo
no kuvuga batanguye mwatanguye rero mubaha iyo mirima yo kurimamwo bakaronkamwo amafaranga reka turaza kugerageza kumva n'ibindi byinshi mubafasha cyane aba bakenyezi no kubakura muri ubu buzima reka ariko kandi kino ni kiganiro gihijamba abanyonyi biradishwe rya Amerika bakumvirije ingene watanguye n'icyo gikorwa ukuntu ugikora ufasha aba bakenyezi kuva muri ayo mayarara ku nkengera z'igisaga cya Bujumbura reka nabo tubahe akaryo duje ku murongo wa telefone duhere kuri Samuel ikibazo cyangwa icyumviro amahoro neza Samuel
amahoro neza
urahora komeye
neza yo muri Amerika
yego turashima
mbanje kuramutumire cyane mukeza
duzijwe Samuel
alo
duzijwe
ikumvuga mbanje gukeza uwo mu fasa ni matumi uyu munsi ku kintu cyiza yatanguje cyo gufasha abo bakenyezi bakibandanya batunze n'ibyo bakora mu mayarara hamaro nani icyo kibazo kinagomba kumubaza kandi nagenda mubaze sponsoro canke ugufasha kanaka yoba afite na cyane cyane ko nguya yoba akorana n'ubushikiranganji bwo gushyigikirana no gukingiriza n'ubagateka kandi na muntu kugira ngo mu gukora uwo mugambi mwiza kuko nibaza ko ari umwe atagushobora canke ari yandi mashi canke akorera ngaha mu gihugu hagati ibyo bakorana nayo icyo ni ikibazo cya mbere kandi cya kabiri nenda mubaze ni umenga abo bantu ko aho hantu yavuze mu buterere bakiyarara agenda hasi ni ikibanza kinini usanga kirimo abantu benshi cyane abantu b'abakenyezi n'abantu b'abana benshi cyane nagenda mubaze ko ashobora kubagera byo mushobokera kubagera ku buryo atamuntu umwe azosubirayo ku buryo bajya basoni bose bacayo gusura y'amakara gusura y'ibindi bisigarira biba byasigaje by'ibihita n'ibindi badashobora gushobora kubankaga n'abajya abana kabigisha dufate akabigisha imyuga cyangwa ibindi byose ashobora gukora ku buryo n'umukingo kanaka umuntu atoba yoja muri kiriya kibanza asanga hagaragara aca abantu bari hanyuma nabona ucagira ntanga intererano mvuga uti isi muri rusange mu Burundi na cyane cyane mu Burundi ibikeneye abantu nkabo uboneka n'abandi bakenyezi na cyane cyane abo bakenyezi b'imboneza nk'abo baserukira abandi mu by'intwaro nk'abo bari mu nama nshingamateka cyangwa ino hejuru bose bararaba ibikorwa bose bariyumvira kuri ku bakenyezi bagenzi babo baba bato bato nabo bakagira icyo baterereye akarero bumva bw'umukenyezi nkuru yafashe umugambi bakamushigishira mu bijyanye n'uburyo no mu bijyanye ndetse n'impanuro kuko baba bashika kure bakadodora kure hirya no hino kugira ngo babashe kuronka bagashigikira benshi aronke ukuntu yobaha imicyahe mito mito bagashobora gukora ku byo bari byiza cyane kuko benshi uzankumva ngo baserukira imikundi na biriya na cyane cyane abakenyezi baserukira abakenyezi ubwabo usanga baserukira abakenyezi nyene baza barateye imbere kandi zasaba yuko baba gushyigikira nk'abakenyezi baco batabo bumva bakiri mu buzima butameze neza murakoze
murakoze cyane Samuel ku byiyumviro n'ibibazo byiza cyane reka tubanze duha akaryo n'uwitwa Kome mbere yuko madame Manirambo nakwishura Kome ku murongo uratwumva
ndabumva neza
amahoro amahoro
amahoro nagomba ntangura ahubwo ndamutsa uwo mudame w'iteka ndamutera intege abandanye ku mugambi ariko atararaba mu bantu ivyo ntibiri hake maze biri hariya mu buterere naha mu gisagara handi hari ahantu hura hari myavu mike uhura hari abana abagore baguma bano bayo amakara ibiki byo bafungura naha hari guru ya ipeya hari aho babi no bahise mutakaseke buye hehe rero no musaba yuko uwo mugwi ahakora abo gakorana ko bo wagura ukaba munini ugakwira hanini nka mu gisagara hose ukaraba yuko byo gabanuka bakaza baradukura mu ibyo barimo kugira batere imbere nk'abanda hanini cyo cyane nk'icyumbero no mushikiriza murakoze
murakoze cyane com reka duha kajyo na Federico amahoro neza Federico allo
allo Liane
amahoro neza Federico urahora komeye
amahoro neza Najenagomba gukeza uwo mukenyezi yayumviriye ico gikorwa cyo kuzafasha abantu hanyuma nkamusaba nyine yuko yo hamagarira abantu bose babishoboye kuza baragerageza gufata mu mugongo abantu babatanguye ikorwa bene icyo mugabo rero nama nabishikirije rimwe rimwe no mu bushikiranganje badutumiye hariho ama ONG menshi cyangwa abagira neza batwa ngo baje gufasha no mu Burundi hagushigikira ba bantu baba ariko bakora ibikorwa byiza nk'ibyo ugaca usanga bariko bashyigikira nyine ba bantu barabye nkunzi barabye muzenye burya na kijya kintu leta cyatumye ihagarika ama ONG amwamwe nico kintu barakibahuye kukubera urumva iyo aba bantu benshi bagerageza gushikira amashyirahamwe akora afasha abantu nta bukene wa buri muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kuko nk'akarorero twebwe urabona twarakoze genda fite ishyirahamwe ry'abakozi bo mu mazu asaba indongo twarakoze ikiringo cy'imyaka indwi nta n'umwe twigire turonka dufata umugongo mugabo kugire turonka twakora udufaranga tuza turafasha abantu yitwa ko turiko turafasha twaragerageje turaraba ukungene twogira ukuntu duhitsa turahingura udusabune tubikorera ingozi ku ibarabara rya mivo ku nomero 27 none munsi birenze nakora ngo kijye dufoto Imicyo no musaba yuko yogerageza akaronka abantu bamufashe yaba namwe nyine bamenyesha makuru nk'uko ine muri ko murabikora mukaza murashikana amajwi yacu kure kubera n'abantu benshi usanga bafite ugasanga urabuza abantu babashyigikira mugabo abantu baba bikubakora ibintu atakamaro bivuze ukabona niyo bariko barabashyigikira kandi kanje nako murakoze Imana ibahezagiye
turagushimiye cyane Federico kuri ico cyumviro cha uterereye nk'uko ubivuze amashirahamwe mpuzamakungu n'ivyo koko byoba byiza akenshi yakoranye n'amashirahamwe nk'ayo ashikira abanyagihugu kuri ugu rwego Madame Cynthia Manirambona rero kubibazo bya Samuel Kome na Federico duhereye kuri Samuel wewe abaza abo mwifatanya nabo kuko abona ko igikorwa ari igikorwa gikomeye ati nibande babafasha ati muzoshobora gufasha abantu bose kuko yarahagende yarahazi hamwe muri aho hantu nkibuterere ati abana ni benshi abakenyezi ni benshi ati mubona igikorwa muzogishobora ati kandi hari n'abakenyezi b'imboneza muri leta n'ahandi mushobora kwifatanya nabo kugira ngo bagufashe muri iki gikorwa umwishura gute Samuel
navuga iki gikorwa aho tugereje n'ukuri ibyo hasaba abadufashe mu mugongo duhereye ku miryango iri ngahe ubumbaye itariki hari ahandi navuga yuko tari gushika ahantu ugeze kubera yuko nasanze ngaha muri Bujumbura abatumiza rukwavu abakene barukwavu hama kubera yuko benshi batajya hariya mu buterere iyo menye yuko biraba ubwo rero iyo tugiye cyangwa kuko amaze abajournaliste mushikanye kure ijwi abantu barahamenya ubwo uno munsi two turakorana na organisation muvuga ishyirahamwe rininiya rifasha amashyirahamwe atari make kugira ko ndarigira uyo akora amasabuni ingozi yitwa Segal Family Foundation yo muri Amerika iri gatanga kudufata mu mugongo cyane ama turakorana n'inzego turakorana na zone buterere turakorana na Ministeri ya Solidarite ukuri ukuntu badufata mu mugongo hari ibintu byinshi badukura biba byose nanira gushikako turakorana na komine Ntahangwa dayo iheruka kuduha intebe twatanze mu mashuri kubera abana bataronka aho bicara intebe zishika ijana nitwe twagiye kuzisaba twara kominduru turavugira ayo mashuri ama utwara Ntahangwa komini Ntahangwa aragidushikirisha amatsinda kuzisanga mu mashuri kumva ko bataba bashika hasi ngo babone ibiriko biraba twe turagerageza gukomera inzuru abo bana nabo bakenyezi tukabavugira turakorana kandi nifanifane na meta icyo gituma n'imirima imirima twayironse keretse yuko ari mikeyi amata gituma dusaba yuko twayironsa n'akamavisi na esikirite rero turakorana na UNICEF turakorana na UNICEF ikigo gisanzwe kiraba ishyirahamwe risanzwe riraba agakiza k'abana kandi baradufata mu mugongo cyane tubakenyezi bashika amajana 200 bahora mu buzima ubwo kwitumamwo biciye ku gitsina tuvuga batavayize sex biradituma dushobora gukingira abana batari bakeye kuko umubyeyi n'inkingi y'iterambere n'inkingi y'urugo iyo umubyeyi ashoboye kubona icyo ahereza umwana cyangwa ashoboye gukurikirana umwana ntibibe nk'uko twahora tubibona muri bigeza biroroha ko abana bavaye kuko murabona isaha mu bishobora umwana umwe cyangwa babiri ariko bagiye nk'uko uyu mugenzi wanjye agiye kuvuga hari abana benshi bagiye ababyeyi babyara abana bari hagati y'umunani n'indwi cumi na babiri ibyo nabyo twakwishoboza ababyeyi batavuye mu bukene nibo bashobora gukora ikintu gihambaye ntaho basubira nicyo gituma tugerageza kubasiga mu migambi dufatanyije n'abo bantu bose ntibyo kuvuga
icyumviro cy'ucuku cyo gukorana n'abakenyezi b'imboneza mu nzego nacyo nyine numva ari icyumviro cyo bari cyiza mu bamwe aragerageje cyane mu bone cyo cyumviro nacyo mushobora kugikora
abakenyezi b'imboneza twitwe turakorana nabo mugabo twe turakorana nabo na abakenyezi usanga bishyize cyane njyewe kubera nakuze nza mu mashyirahamwe ndaza abagore batari bakeye bishoboye ngerageza kubafatanya umugore umwe agafasha uwundi mugore uwishoboye agafasha uwutishoboye akamuherekeza nk'uko afite alimentation akanyemerera ko abagore batanu imboga zabo bazishora muri iyo alimentation yiwe cyangwa ibyo adandaza uwundi itomati azigana aho asanzwe adandaza nuko ngerageza kubafatanya hagati yabo hamanuduhuzi mwarabonye yuko atatubagira ni ukuri impuzu abana banditsanye abo bamama babo nta kibazo gihari bivuye kuri abo bakenyezi ikindi ko ndagerageza ni ugushyikira abakenyezi bari mu nzego kuko ndazi ko bavugira gusomba
icyumviro cya kome cyerekeye kugwiza umugwi wanyu mukorana muri bangahe avuga yuko byoba byiza mugwirije mukawugira munininya kumbura ikindi cyumviro noterera nuko gukoresha abagira neza abavolontaire bashobora gukora badahembwa kumbure kubera ikibazo cy'uburyo cama kids imbere mu mashyirahamwe nk'ayanyu mucyumvira kwiga
murakoze cyane twebwe nuko nyine dufite abo dukorana bakeye turi cumi na batanu abo dukorana mugangaho harimo abakorera bushake indwi ni ukuvuga tubaha amahera y'isabune dusa cyangwa ya deplacement kandi abo bakorera bushake kugerageza gukorana nabo n'abari muri iyo karitsiye nyine kuko nibo basigarana n'abana ku mugoroba twe twatashe nibo bamenya byinshi muri iyo kominote muri aho hantu muri ako karere twebwe twatashe tumaze kubona nk'uko mubivuze abakorera bushake barafasha cyane ababyeyi rero two turiyumvira murabona ko hariho no kwicara kw'abana benshi bahize amashuri tuko turiyumvira kuza aho hantu hose bavuze hari amayarara cyangwa nabo bana bo mu ibarabara tukigisha abo bicaye ibyo bakoreye abatafite n'ibyo bo baronse buhoro buhoro tukagira n'imigambi yo kunjiza igihera duke duke kuza n'ayo mahera ya disi yabo kugira ngo naho abari umukorera bushake arakenera disi yo gushaka ako kazi ibyo turabifite mu nteguro
none mukorera he neza na neza i Bujumbura aho kumbure ariko barabumva nabo bandi bashobora kuza gukorera ubushake buza bakabafasha ngo tubwire aho mukorera na nimero zanyu
egome dukorera mu zone buterere ni impande ya zone buterere nyinahiri ni kuri avenue Nizero numero 1 sosiyo yacu isize irangi ryera niko n'abana basafye ko haranditse ko na madroit de devoir z'abana donc amadroit de devoir azwi mpuzamakungu biranditse ko ntagoye diporo
nimero zanyu
nimero yanjye ni 79 287 687
amajana
abiri na mirongo inani n'indwi amajana atandatu na mirongo ine n'indwi
urakoze cyane radio ijwi rya America isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'umufasoni Cynthia Manirambona aho ariko aragerageza gufasha abakenyezi bagenzi we bari mu buzima butoroshe cyane cyane ababaye mu buzima bubi bubatuma batoragura mu mayarara ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura. Rero muri iki gikorwa ari mu mugambi wiswe turishuwe ni mu gikorwa amazemo imyaka hafi itanu afasha abana bo mwibarabara nabo bakenyezi bo mwibarabara nabo nyine batoragura muri ayo mayarara. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire abanywanyi bishwe rya America duhereye kuri Fabrice. Uraho neza? Allo Fabrice, wiriwe?
Mwiriwe.
Dozijwe kibazo canke cyumviro?
Murakoze kwa mu mwanya wo kugira icyo ntangariza kuri VOA. Nshukuri nagira ngo mbanze nsuze uwo mutegarugori waje kutugeza icyo kiganiro. Mu by'ukuri njye nagira ngo mubaze ese Leta y'u Burundi yaba ibashyigikiye ku buryo icyo kibazo cyo gukura abana mu mihanda b'inzererezi b'abakobwa irirwa baturagura iyo myanda mu mihanda kugira ngo ibashe kurangira. Kuko hari igihe ukuramo umwana yamara kumenyera ubuzima bwo mu kigo nk'uko ejo akazagira gutya yaramenyera ubuzima bwo mu kigo yajya mu buzima busanzwe bikamugora kubyakira. Ese Leta y'u Burundi hari icyo biri kubafasha kugira ngo ibibazo bizarangire burundu ku buryo bitazakomeza kubaho? Ikindi nagira ngo mubaze ni ibijyanye ese ikibazo baba bafite abaterankunga babafasha kugira ngo ikibazo bizarangire burundu, dore ko n'ikibazo n'u Burundi tuzi ko bitari bwatera imbere cyane ku buryo iki kibazo cyazarangira, dore ko havura havuka amakimbirane buri munsi. Murakoze.
Urakoze cyane Fabrice. Reka twakire Jean Bosco. Jean Bosco, uraho neza? Jean Bosco, duga ku ijambo. Jean Bosco,
reka mbanze kumira umutegarugori washije guteza imbere abandi bagore bagenzi. Ikindi ni byiza cyane kubona yafashe igitekerezo cyo gukura abo bana mu mihanda, kuko n'ibintu bigayitse cyane mu gihugu cy'Urundi. Ni nk'umwanda mu muhanda ubundi, kubera ko biriya bintu n'ibintu bya mbere nahita bundi ari kwiye kwitaho cyane gose. Ikindi kibazo ashaka kumubaza, se Leta y'u Burundi iramufasha gufasha abo bana kugira ngo babone ukuntu biteza imbere? Ko mbona hamwe hangabanye politiki bitaho, politiki yabo batigira bitaho politiki yo gukura abo bantu mu muhanda. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Jean Bosco. Madame Manirambona, duhereye ku bibazo bya bose ndumva bisa n'ibisa, babaza niba Leta y'u Burundi mukorana ingene mukorana. Wari wavuze yuko zone ya Buterere na komine Ntahangwa na meri y'igisagara cya Bujumbura basa n'aba bashigikiye, kumbure ku rwego rwa Leta hari ibindi muba mufashishwa?
Naguma mbanze nkosora akantu gatoyi. Mu kigo iwacu abana ntibaharara kuko ntibafite ikibazo cy'aho barara. Bafite ikibazo cyo gushobora kwiga no gushobora gufungura. Rero ntibaharara, barataha ku mugoroba iwabo baheze kwiga ibyo tuba twarateguye. Ingerageje kwishurira hamwe aba baterefoni babiri by'ukuri baradufasha, kuko n'izionye ibiri kirakora canke komine cyangwa zone biba biri mu nteguro y'igihugu. Biba nk'ubu mwarumvise byo bundi yuko mu migambi y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bariko barakura abana mu ibarabara muri vyisi tagasigisha rumuri mu makarte menshi turimwo. Abana baravuye muri ville baja guhungira mu makarte Ngagara, Mutakura, Cibitoke, benshi barazerera muri aya makarite kubera baheze muri vii. Kandi twe turabishima cyane, yari umugambi wa Leta, ni umugambi washyizweho na meri nibaza yuko baba babitumye n'umukuru w'igihugu. Rero turabishima kuko abo bana bashoboye kutaja muri vire ngo bafungure indya zasigaje mu maresitora, batabaza tugaca tubafashiriza mu ikarite. Kuko muri karte murazi umwana si umwe, muri karte ya Dodoye ku nzu baramugabura kuri iyo nzu hako adakumenya indya zo mu maresitora, kuko indya zo mu maresitora ntiziba zisanizwe muhira. Ntazo nyama zama zimuhamagara, nta icyo kintu kiryoshye kimutega cyangwa kimuhamagara abariye indya. za tanzeni kati mubandi bose zazohuta zamaziriko ziramukwega ama kandi abantu baba makarte ababyeyi baraheze bakabibona nabo bakagira icyo baterereye bamwe barasaba abana basunge naho bisaba byoroshye ko babyemera kuko ntibabyemera sityo ahanini twe tukorana nabo bajya bana nibo binjiza amahera mu ngo zabo rero agenda kurondera amahera agaburira atanga mu ntira bakagaburira abana munani nabo n'abantu imikinira akogwa ko agira ati none niwe wangaburira byenyine muhira nabo batoza muhira nabo mamazemererwa gutya ahitamwo kwakira ibyo umuhaye akabitwara gusangira nabo ariko akindi kingarukana kuvuga nti ata muntu adakoranye n'abavyeyi yaba muri izi mirima yaba kuziganya no kugurana ntibiyumvise ntibikunda ku kibazo kihava rero by'ukuri leta y'u Burundi ukura abana mu ibarabara babasize amakazi iwabo njye narayishimye cyane kuko muri vile bahabonera byinshi hari imisuga myinshi bamwe baragongwa zizawoza bakaza mikatiye muri kantiye abantu bakaba babibona umwana ashimwe agapfumamuha ko ku byasigaye ako ajya muri vile ahahurira n'izindi ngorane gusumba kandi abana bari muri vile baragoye gusubiza mu miryango kuko babamenye ubundi buzima buratandukanye n'ubuzima bwo muri buterere bwo kumutakura kumutakura zigajasigaza ikijombo na sigaza bageti canke amafiriti amarise tukumva arakomera arafungura icyo kimwe no kumenyereza ibyo byose byo mu resora atazobandanya aronka bita binoroha nuko ataha muhira tugaheza tukigisha nabi
urakoze cyane reka duha akaryo na Jean Bosco Jean Claude uraho neza mahoro
n'amahoro nk'uko bisanzwe muravugana na Ngoka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa jumwe hari kompanyi kubashimira radiyo ya Amerika mu kiganiro muri isanga mutugezaho
turagushimiye
ni ikiganiro cyiza cyane nk'uko na twabakurikiye kuva mu gitari ya mutugezaho muri isanga tukaba tugeze n'aya masaha n'ukuri mbere na mbere ndabanza gushimira uwo mudamu wo mu gihugu cy'u Burundi kabisa igikorwa ari gukora ni igikorwa cyiza cyane n'abandi bagomba bari bamukurikiye baba bagenzi be bafatiraho urugero bakabasha gukora nk'ibyo nawe yaba akora ubura ni igikorwa cyiza cyane aho umudamu yo mu iterambere ryiwe aba arimo riri kugenda neza cyane abasha kuba yakora imirimo kandi igafasha abantu muri rusange cyane cyane agaha n'akazi urubyiruko ni igikorwa cyiza cyane aho kumva ko abadamu bari aho nta kazi bafite kandi bafite ubumenyi bwo kuba bakihangira imirimo bakabasha kwikura mu bukene kandi ubwo bukene bakabwikuramo bagafasha n'abandi bagenzi babo ntibajye mu mihanda nk'uko bamwe bajya mu mihanda abandi bakajya mu bikorwa by'uburaya biterekeranye n'igihe ariko iyo wihangiye umurimo ugakora ntabwo ubasha kujya muri ibyo bikorwa ahubwo urakora ukaguteza imbere nawe ugateza imbere nta wa murimo wakoze ukaguha amafaranga nawe ugakoresha bagenzi bawe kugira ngo ubashe kwikura mu bukene n'ubu urugero natanga hari ndahera kuri mama umbyara yari umuntu rwose ubona ko akennye ubona ko ari umudamu utabasha kuba yakwiteza imbere ariko yageze gutya akora ikintu cyerekeranye n'umwuga cyo kuboha nk'udukapu turiya bahahiramo abantu adukuye muri icyo bita mu kintu urufunzo ruri arwo mu gishanga nimba ndikumva abantu bankurikiye bari kubyumva ariko abasha kugira kuboha mu dukapu agakapu kamwe akaba kagurisha amafaranga y'u Rwanda 200 ariko ni ukuvuga ngo iyo aboshye mu dukapu nka 20 cyangwa 30 abasha kubona amafaranga akabasha kubona amafaranga adutunga twese umuryango ku buryo nta kintu ashobora kubura cyangwa buri umwenda wo kwambara ubu ubi kigeragezemo ni kigero cyiza cyane arabasha kurihirira abana be mushuri natwe tukaba twayaraturihiriye ubwo tutakomeje kwiye ngo tuyarangize ariko naho twagarukiye ni ukubera we abikuye muri wa mwuga we yakoze ariko we yicara kuvanga byihorere byari kuti na bwa bukene afite ugasanga no kwiga birahagaze kuri twe kandi tukabaho mu buzima bubi kuvuga rero njyewe ni urugero natangaga kandi ni nk'ikintu icyerekezo cyiza yaba yaratugwishijeho nk'abana be aba nabashaka kubwira n'abandi bagenzi be b'abamama bari kutwumva ko bagomba rwose gukora bakihangira umurimo ibintu biri hanze aha byo gukora ni byinshi.
Urakoze cyane gose Jean Claude, birumvikana kwihangira umurimo abenshi baba bakeneye gushigikirwa kugira ngo batangure nk'uko Madame Cynthia Manirambona ari karabikora kumbure yo tubwira n'ingene Cynthia wari watubwiye mu ntango yuko ubafasha kuziganya amafaranga no kumenya kuyakoresha kumbure ushikiriza n'icyumviro ku byo Jean Claude avuze utubwira bimwe mu byo ubafasha kugira ngo batangure gukora indi mirimo gukora ibindi bintu bashaka gukora kugira ngo biteze imbere ariko mbere yaho reka tubanze twakire Peter uri ku murongo uratwumva
yego ndabumva
amahoro
nkaba ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega
hehe neza na neza Gitega ka Peter
muri pirema yitwa mine Gitega
tugakwijambo
nkaba mbanze gushimira kubashimira ibiganiro mutumwa ya misi yose hamwe n'umwe mutumire madutumiye ama ndabifise akabazo nshaka kumubaza none iryo shirame yo bakorera i Bujumbura gusa canke yaduze no hagati mu gihugu kugira bose bamenye ibyo akora hama kini nacho ni nk'icyumviro ayaza ko yododora muri leta hanyuma bakamuha uburyo kugira ashike mu gihugu cyose kuko si Bujumbura honyine usanga babaye mu bwo buryo n'umuntu nino ruguru usanga babayeho ariko bakabura ikibita
urakoze cyane Peter reka tubane tubandanye ku murongo wa telefone twakire Thomas uraho neza
murabonaho
akabazo
ikibazo
Hello wi ikibazo cyangwa icyumbi
ego ubwambere bwo mama nshimira umutumire kuko iki ni cyumviro mbona gikogwa nabake haba mu nzego z'igihugu haba no mu bandi bafite amashyira hamwe ni kikogwa cyumvira abantu bake rero nagomba ndamukeze kwico ngiye ntumbere yafashe ni nziza cyane hama nkavuga ni ikibazo nge mbona zohura nacyo ni kubera uduhura ubutegetsi umenga ntibabyumva kimwe abategetsi bafise uburyo bwo gufata abantu ngo nabo mu ibarabara bakabakuraho babashwiragiza ngo bagiye bavuka ugahura bariko barapakira imiduga bajyana mu ntara iyo bavuka kumbura iyo bavuka ntaho bagifise umva umuntu ava nk'ingozi ugahura iwabo ntagira n'akavi gapima imetero 2x2 urumva n'ubundi mujyanye mu ibarabara rero byo navuga nti leta yari ikwiye kumushyigikira bakarunda ngende bubake ibigo bareramo abo bana bakabigisha imyuga hama ku icyo cyo gufasha abantu b'abamama kugira biteze imbere nacyo genda abona ni umugambi mwiza vraiment kuko iyo nk'abantu b'abadamu baguma bicaye ngaho barindiriye abagabo ko bazana rasiyo babazanira amahera y'inzu ugahura umugabo yikoreye ubuzima bw'abana n'umugore nawe n'ubuzima bwaragoranye ukazuhura hariho amatati y'amavaho ngo kumbure nta rasiyo atanga ntaki ntacyo bamufasha kumbe ari ukubera ari umuduhera duke tudahuye na konsumasiyo ica mu rugo ejo navuga ni n'abagore barakwiye kwiga ingene bakoresha uburyo bw'amafaranga bakamenya ingene bayazigama ingene bayaziganya mu makopeke n'ahandi bakamenya ingene bazoza barategura imigambi naho iyo migambi mito mito ikindi ni ubandanye asaba nka leta
hariyo nk'abantu b'abadamu bahura bagerageza kuronka agataye gato gato bakavuga ati tugeze gutembereza utuntu bakaranguza utuntu batembereza mu masoko wacuhura leta y'urundo ingene bapfuma babarondera aho bakorera ahubwo babiruka ko bagakubitwari n'abakomereka ugahura ibyabo ariko barabisangaza ibyo bintu nabyo navuga ko byari mu bintu bihohotera Dina Mukenyezi yari kararondera nyene yiteze imbere ntaje muri za ngeso mbi z'Uburaya n'ibiki n'ububandi mugaga akifuza gucuruza utwo duke tukamuharasiye ya buri munsi rero iyo navuga ni leta yoraba ukuntu bakorana na leta kuko gikorwa bakacumvikana ko bagapfa barondera ibigo baza barafashirizamo abo bana abagore bakarondera nyene babigisha nyene bagashyira mu mashyirahamwe ukuntu bwo kwiga ingene biteze imbere kugira bafashanye mu muryango kuko ubu saho umugabo umwe gusa ngo yokoreye umuryango ngo abishobore kuko ubuzima bwarazinze rero nicyo kingira mbona.
Urakoze cyane Thomas. Madame Cynthia yagarutse nko kuri bamwebwe mu mwamuhaye icyumviro cyo gukorana na leta, yavuze ko akorana nayo ariko kandi ko yasubiriyemo yuko ahanini bakorera mu turere abo bantu bariko barafasha babamwo kubafashiriza mu turere barimo, ariko arashobora kongera ko kuvyo mwashikirije. Madame Manirambona tugarutse kuri Peter we yavuga yuko ivyo bavyiza mukoreye ahandi atari Bujumbura honyene niho honyene mukorera hama ucubishura kubijanye no gukorana na leta nkuko babandanyije babibaza.
Ishyirahamwe dukorera kubera bidufasha aba bana bonyine dutanga ishuri turafasha n'abajene mu ntara ya Bubanza borora amafi turafasha rimwe rimwe mu Rumonge ntiturahagarara cyane ariko turatujya kwigisha abakenyezi bashyikiwe n'imiryango n'imisozi zirabomoka begeranirizwa hamwe tukafasha ingorane nyinshi turatujya kubigisha ibyo bitanga kwigisha ngaha mu kigo cya UCBO ni ukuvuga turakorera mu Rumonge turakorera muri Bubanza Bujumbura naho dukorera muri Buterere na Kinama hama ngarutse ku byo dufasha abo bagore tubanza kubigisha yuko bakwiye kureka kwihebura kuko baba bariyebuye baramaze kwinjira mu nzoga byemewe n'amategeko kandi iyisa tukabanza no kubereka inkurikizi zihari igihe babandanije biheba bagaheba abana babo kuko afite abana umunani ku bagore igera na 50 n'umugore ugeze basi na 5 n'imbiri z'abana baba bamerewe nabi nyine bangana tukabereka rero inkurikizi ibyo bariko baririmbira bo nyine mu gihe abo bana batabitayeho kama badukundiye bamaze guhinduka ko murazira afata umwanya bamaze guhinduka buhoro buhoro niho rero mu mirima bonyine bavurana buhoro buhoro turafite n'abapsikologi nyine bavita mu Kirundi agerageza gukorana n'abo bakenyezi
abahinga babafasha mu bijanye n'inyifato n'ubuzima bwabo muri rusange
n'ibikomere abafite mu mitima cyane cyane kuko twasanze muri Buterere nk'akarorero mu mwaka umugore umwe ashobora kubana n'abagabo bane umwe araza akabana nawe akamugira ngo njye gupangira inzunzo zirindwi n'iki agatamutanga akamusigarana inda hama bwasa kabiri akaronka uwundi akamusiga ibikomere muri bo ku buryo aba atagishobora no guhaguruka ngo agiyinjira ko so ngo abikore yinjira ko sogenda neza bidusaba rero kuvugana nabo tukabereka ko atakiri byizigiro tukabagisha ukwikunda no gushobora bamaze kubigerageza baraheze bakabona ko bashobora gusohoka mu bandi bantu bakaraba abandi bantu mu maso kuko baba batakiyemera ama rero buhoro buhoro murazi umuntu yamaze kwiyemera n'ibindi mubwira byo gukora arashobora kwemera akabikora ama hari ikintu bavuze kw'ibigo iki kigiye cyane ku bigo byugururwa kuko nk'uko nabivuze na ari biko abana barenzanamo bakamara umwanya ku murango bigishwa ibi na biriya imbere runo ageretseye imbere ijyanye n'ikina santifice apositi bajya ibijyanye no kwisingira amagara yabo cyangwa n'ibya sitiye mu mico bagasaba taha muhira bakaregwa n'ababyeyi babo cyangwa n'abari mu miryango yabo kuko naho umwana aba yaravuye ingozi aba yavuye muyinga ntibabuze umuntu n'umwe baba bapfana ikintu mu matsi ugenda kwigiza izo wari kwigisha mama wiwe amagaheza akabona ikingiye mujya nawe akaheza akagikora kubw'uwo mwana no kubw' abantu bafite mu biri wiwe by'ukuri ntawe ushobora gusubiriza umuryango ntawe korona icyo kigo ni korona ibigo byo kugurwa byinjiramo abo bana bose kandi nyuma ya byose barakeneye amaraso yabo barakeneye barakeneye umuntu ava muri bo abegera abaza byinshi kahise kabo kandi nta ntitwifuza ko umuntu kubera yakenye rwose akaza mu ibarabara yosa asa umugozi w'umuryango yafamije niba ukeneye kumufasha yoguma muri babandi avuga ati aba ni bene mama aba ni bene data n'ahari nyogokuru wa kure mugabo ndumva ko ndi wacu birafasha umutima hanari ikindi kintu bavuze cy'uko twojya turadodora kuri leta iyo ndaje ubushobozi bwa leta y'u Burundi naho nagenda kugira ngo baradufasha badufasha mu byo bashoboye ariko tuvuga ko hari ibintu bininiya rwose kuguma turindiriye kuri bo badufasha mu byo bashoboye ibijyanye no kutarenganywa ibijyanye n'iyo mirima n'aharimo icyo twifuza ko bafungerereza
kandi n'ibintu bitoroshe nabyo nyine n'ibintu bikomakomeye
rero nibaza ko ari ahashyize rw'abarundi bwo kumenya ko bakize gutaha nk'uko ujya wa mbere yabivuze mama wiwe yaragize isakoze kugira ngo bajye ku ishuri nibaza ko u Rwanda rwaje rukagira ishyo ego nabo baraterereye mugabo ahanini nahashyizeho kurondera ubuzi nahashyizeho kugira ibyo dushobora gukora ibyo gufasha abo bantu uri kumwe mu bantu akeneye amazi ukayamuha kuko niwe wazamaniye kugira ngo afashe y'amazi nk'akarorero twebwe nyine turashobora gufashanya gusumba ko leta twayihamagara ku bantu bangana miliyoni zingahe ingaza yuko bodutunganiza nk'uko twese twitunganiza hagati yawe hari ibintu twakuze twumva ngo ninaheze amashuri ngo ngusaba akazi ngo kubyigisha ngo ngusaba akazi ngo ku buganga niweza kwitereka gishoboka ubu kuri gishoboka
urakoze cyane
n'abandi bari bakeneye kuvugwa n'abandi bari bakeneye ayo mashuri barashahari rero naho twebwe ho gusubiriza izo nguvu leta ikagira ikayikorera ku gihugu apotenisi wacu leta yitwa leta akorera abantu natwe turi leta
urakoze cyane kaduha karyo Nitunga tuko turasozera ikiganiro amasegonda make Nitunga wakoze kwihangana ikibazo canke icyumviro Nitunga telefone iramugoye ndumva ko avuye ku murongo dusozera rero ikiganiro cyacu Madame Cynthia Manirambona turagushimiye cyane gose gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki gikorwa gihambaye cyane uri kurakora cyo kugerageza gukura abakenyezi bagenzi bawe mu buzima bubi barimo benshi turumva ko ubuzima bwahindutse kandi ubunye bari mu nzira y'iterambere bakura muri ubuzima bwo gutoragura mu mayarara ngahi buterere n'ahandi ukabafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo nuko kuntu muri ko murafasha abana kuva muri ayo mayira muri ayo mabarabara muri ayo mayarara nabo nyine bakaronka gushobora gusubira mu mashure no kugira ubuzima bwiza turagushimiye cyane gose dusozera akajambo ka nyuma wongera wibutsa abatwumva aho bashobora kukuronka kugira kumbure bagutera intege canke mukorane kuri muri iki gikorwa muri mwurakoze
mahoje sana makutana kudutumira ko tuzi ko ibyo byacu bishobora gushyika kure mu bihugu byinshi bigiye kuri mwebwe hama abo kutuza kudufasha telefoni na 280 nyinshi 640 hama barashobora no gukurikirana ibyo tuko turakora kuri kaburungu u c b u na me akaburungu onge ni ngera kitu kwa mu Faransa ni www.dcboom.org ama ndabashimiye cyane ama ikintu gikorwa cy'umuntu umwe cy'ishyirahamwe rimwe kivuga ko n'abandi bakenyezi bukubuka bene wabo bari mu yandi makarite cyane cyane yuko amashyirahamwe afasha abantu bari ruguru akibagira ko ngaha ibijumbura ariho nyarukara bari karatira abatunzi benshi kwifuza ko abandi bakenyezi bokuruka bakaza bakadufata mu ngo nko si byoroshe mu mfata yari benshi kandi munsi yari n'ibyo mu butereri mo benshi hanyuma kandi turateye akamureza ukuri turi imirima turifuza aho dukorera ko naho dupanze kandi tuko turakorera aba bantu benshi aba bantu b'igihugu benshi rero turizeye yuko abatsinzitse batsinzirije
yego
mugiye kudukomera induru aho
urakoze cyane madame Cynthia Manirambona urakoze cyane gose turashimiye n'abadufashe mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaduteza amatwi mugerageza kuraba uko mwofasha muri iki gikorwa cyo gufasha abakenyezi turabashimiye muri studio 5 muri studio 7 nako mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza na weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Oriane Itangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho nshuti z'Ijwi rya Amerika.